Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Indongozi zikambi ya Nduta iri muri Tanzania ziriwe zirarandagura ibitegwa vyatewe na zime mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri iyo kambi.
Abantu batera gatoke nga mu kambi ni ibintu bidufasha cyane natwe kuko ushobora mu isoko kama wakikaye n'amajana 5 gusa rose akuteka no ku munsi umwe. Ndene gashaka bamaze kurandagura ibyo byose, bakarandagura ibitoke, bakarandagura kira kintu nga ibintu by'imboga muri yaronka n'imboga shira kudushatsa ibyo byose bikamara kubura kuma nga twose tuhaba gute.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania basanga ukubaho bigiye kubagora. Tanzania yo yemeza ko ibikora mu ntumbero yo gukomeza umutekano w'impunzi. Umutekano urakajijwe ku ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika. Igitigiri cy'abasirikare bahacungera congerejwe, imirimo y'abadepite irahagarara kubera ubwoba bw'igitero gishobora kuhagabwa. Abimukira 20 bariko baragerageza kuja muri Yemen bavuye muri Djibouti baguye mwibahaye. Mugabane wa Afrika kandi sentare na henyuzwa ya Ghana ya kurimo ni kugishitsi abatavuga rumwe na leta biyamiriza ivyavuye mu matora yo mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru tuwafitiye reka tuyahera i Washington DC. Umutekano ku ngoro y'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Capitol wakajijwe, igitigiri cy'abasirikare bahacungera kinongerezwa ni nyuma y'amakuru ko ishobora kugabwaho ikindi gitero. Geoffrey Mutagoma arakomeza.
Abapolisi bashinzwe kurinda inyubako inteko ishingamategeko ya Amerika ikoreramo Capitol baravuga ko bafata mu buryo bukomeye amakuru yatanzwe n'inzego z'ubutasi ko hari itsinda ry'abantu bitwara gisirikare bashaka kugaba igitero kuri iyi nzu kuri uyu wa kane. Batangaje ko ubongereye umubare w'abashinzwe kurinda umutekano, ibikoresho ndetse bakanavugurura imikorere mu rwego rwo kurinda abadepite rubanda n'abapolisi bahakorera. Iyo polisi kandi yatangaje ko ifatanyije n'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu na leta mu gukumira ibitero ibyo aribyo byose byagabwa kuri iyi nyubako. Umutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda abategetsi ba Amerika uri mu bafatanije n'abapolisi kurinda iyi nyubako. Kuva tariki 6 z'ukwa mbere ubwo iyi nyubako yaterwaga n'abantu bashyigikiye Donald Trump wahoze ayobora iki gihugu, iyi nyubako igoswe n'uruzitiro rurerure ruhagazweho n'abashinzwe umutekano. Iyi tariki bivugwa ko iyi nyubako ishobora kugabwaho igitero ifitanye isano n'ibyakwirakwizwaga n'abashyigikiye Trump wakomeje kuvuga ko yibwa amajwi mu matora bavuga ko yashoboraga kugaruka ku butegetsi tariki 6. Itariki abaperezida ba Amerika bakunze kurahirizwaho kugeza mu mwaka w'1933 ubwo yimirwaga ku itariki 20 z'ukwa mbere. Muri iki cyumweru ibiro bishinzwe iperereza FBI n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka baburiye inzego zishinzwe umutekano ku itsinda ry'abahezanguni ryari ryavuze ku byerekeye gukangurira abantu kujya Washington bakagerageza kwigarura inteko ishinga amategeko.
Geoffrey Mutagoma urakoze. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika bizotangura gutanga inshancho za COVID-19 ku banyagihugu bavyo mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ni mu gihe utwigoro tw'ubutunganya incandago zigenewe abanyafrika muri yari zini miliyoni 300 turiko turihutishwa nkuko byatangajwe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS no munsi kwa kane. Ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi birahanzwe n'ibibazo by'uburyo buke n'amafaranga akenewe gutanga incandago zose zikenewe. Yamara umugambi COVAX uyobowe n'ishyirahamwe OMS ukuronsa izo ncandago ibihugu bikenye uratanguye kugira intambwe ziboneka. Muri indwi ibihugu bitari bike byo muri Afrika byararonse incandago za mbere hisunzwe uwo mugambi. Incandago zigera ku miliyoni 10 ziriko ziratangwa mu bihugu 11 byo muri Afrika. Bitezwe ko hafi y'igice cy'ibihugu byo muri Afrika bironka incandago z'umugambi wa COVAX mu ndwi y'imirice. umugambi wa COVAX utegekanya kurungikira ibihugu bikenye 92 injandago umuri yari dini bihumba 300 ivyo bizofasha gukingira ibice 20% vy'abanyagihugu bavye.
Fidel habandaniriza ko utubwire izya Senai na news wa muri Ghana yateze ati ikirego c'abatavuga rumwe na leta bahakana ivyavuye mu matora yabaye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze wa 2020.
Iyo ngingo yafashwe uyu munsi kwa kane, ikirego cari cashikirijwe na John Mahama yarangize mu kibanza ca kabiri mu matora yo mu mwaka uheze. Ikirego cari cashikirijwe na John Mahama yarangije mu kibanza ca kabiri mu matora yo mu mwaka uheze yari yasavye ko aya matora yatsinzwe na prezida ahari muri iki gihe Nana Akufo-Addo yosubirwamwo. Umucamanza mukuru wa sentare y'igihugu kwesi Anine Yeboah yavuze ko Mahama atatanze ibyemezo vyizigiwe ku kirego ciwe cuko amatora yibwe. Yavuze ko kubera izo mvu atampamvu afise zo gutegeka ko amatora asubira kuba. Amenyesha ko ari cyo gituma bateye ivyatsi ico kirego kubera kitagira ishingiro. John Mahama yiyamirije ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'aya bashinga amateka yabaye ku itariki 7 y'ukwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2020. Ivyavuye mu matora vyerekanye ko prezida Nana Akufo-Addo wa mu mugambwe New Patriotic Party yatsinze na 51.59% vy'amajwi, mu gihe John Mahama wa mu mugambwe National Democratic Congress yaronse 47.36%. Yagirije urwego rw'igihugu rujejwe amatora ko bwakoresheje amatora yaranzwe n'ubusuma. Yari yatangaje ko azokora ibintu byose arekuriwe n'amategeko kugira amatora asubigwemo. John Mahama afise imyaka 63 muri iki gihe yayoboye igihugu ca Ghana kuva mu mwaka w'2011 gushika mu mwaka w'2016.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Nari nabice ku masonga nkitangura, abimukira 20 bapfuye inyuma y'uko batawe mu ibahari mu gihe bari bajanywe mu gihugu cya Yemen bavuye muri Djibouti. Inzu yacu Fidel Niyongabo aragarutse.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira rimenyesha ko abo bimukira 20 bapfuye inyuma y'uko abari babatwaye mu bwato bataye abagera kuri 80 mu bihari mu rugendo barimwo bavuye mu gihugu cya Djibouti bagana Yemen. Abari babatwaye hari abimukira benshi mu bwato bwabo. Ubwo bwato bwari butwaye abimukira 200 barimwo abana bari munsi y'imyaka 18 bavuye muri Djibouti ku munsi wa gatatu w'indwi. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira rimenyesha ko ibiziga by'abantu batanu batowe, abarokotse bariko bavurirwa muri Djibouti. Ibintu nk'ivyo byarabaye imbere yaho mu gihe abimukira 2000 babandanya kugerageza kuja muri Yemen no mu bihugu bitunze vyo mu kigobe c'Abarabu bavuye mu karere ko mu ihembe rya Afrika. Ikiza cya COVID-19 n'imbibe zugawe kubera icyo kiza byaragabanije ibitigiri by'abo bimukira. Abimukira 138 barashitse muri Yemen no mu bindi bihugu vyo mu kigobe c'Abarabu bavuye mu ihembe rya Afrika mu mwaka w'2019. Yamara abashoboye kugira urwo rugendo mu mwaka w'2020 n'ibihumbi 37.5. Benshi mu bagira urwo rugendo baba bavuye mu bihugu vya Ethiopia na Somalia.
Amakuru agezwe hirya nino ku isi, reka tuyasozere ku mugabane wa Afrika. Umuyobozi mukuru wa kanama ka ONU kajeje uburenganzira bwa kiremwa muntu, madama Michelle Bachelet, asaba Ethiopie kwemera amatohoza mpuzamakungu yigenga ku vyagirijwe vy'ivyaha vy'intambara mu ntara ya Tigray. Thomas Kamilindi arabandanya nino nkuru.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, Bachelet avuga ko bakomeje kubona amakuru afatika kandi ateye ubwoba ku byabaye mu ntambara yatangiye mu kwezi kwa 11 gushize kandi gikomeza muri Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia. Birimo ibyaha bifatiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara, ubwicanyi ku nzirakarengane, kuyogoza no gusahura ibya rubanda n'ibya leta, n'ibyaha bikomeye byo kwica amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'arengera ubutabazi. Aratanga ingero z'abantu 8 bishwe n'inzego z'umutekano bari mu myigaragambyo ku itariki ya 9 n'iya 10 mu kwezi kwa kabiri gushize. Abantu barenga 136 bafashwe ku ngufu mu bitaro n'amavuriro bitandukanye hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwa mbere. N'ubwicanyi bw'ikivunge bwahitanye abantu 100 mu mujyi wa Aksum. Ati hari amakuru kandi yemeza ko ibituzi ari bike cyane. Kuri Bachelet bishobora kuba ari ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu kandi bikorwa n'impande zose z'abarwana, ni ukuvuga ingabo za leta ya Ethiopia, TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigre, umutwe wa politiki na gisirikari wari ku butegetsi muri Tigre, India Eritrea, Jihani Mbibi na Tigre, n'imitwe yitwara gisirikari yo muri leta ya Amhara, imwe muzigize Ethiopia. Michel Bachelet ashimangira ko afite ubwoba ko ibi byaha bizakomeza ntacyo bikanga niba hatabayeho byihutirwa anketi zigenga kandi zibaye mu mucyo no kubiryoza ababikora. Ati abahohoterwa n'abarokoka ntibagomba kwamburwa uburenganzira bwabo bwo kumenya ukuri no guhabwa ubutabera.
Barakoze bagenzi bacu kuri makuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza byose ndabibutse ko mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ijwi rya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri Facebook, YouTube na Instagram adresse ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze ndanabifuriza umugoroba mwiza nshuti bakunze ijwi rya Amerika. Abashinga amateka mu muryango w'ibihugu bigize akarere k'ubuseruko EAC batanguye uno munsi igikorwa cyo kugendera abanyagihugu mu bihugu baturukamwo. Ni igikorwa kiriko kirarangurirwa mu bihugu byose bigize uwo muryango. Abashinga amateka baturuka mu gihugu cy'u Burundi bahereye mu gisagara ca Bujumbura. Iri sekeza none rigamije ikiga Pierre Claver Niyonkuru.
Isekeza ry'iminsi ndwi ryatangujwe n'abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'iryo gusigurira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ico maze kurangura no kubabaza kwara karusho kaboneka barakura nk'uko bishikirizwa n'ubuserukira abashinga amateka b'u Burundi. Jean Marie Muhigwa yavugiye Bujumbura ko bazoshimikira ku nkingi zine.
Ya mbere ni nkingi yerekeye umugambi wo gutoza amakore n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe twita mu Gifaransa une douanière. Inkingi ya kabiri yerekeye isoko rusange twita marché commun. Inkingi igira gatatu yerekeye ikoreshwa gifaranga rimwe inyo monetaire. Inkingi igira kane yerekeye ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijanye n'ishyirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, cyane cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere arizo uyu mugambi wo gutoreza amakore n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe n'inkegira kabiri yerekeye isoko rusange.
Ubwo butumwa ni nabwo buzotangwa na bagenzi be mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, mu Buganda no muri Sudani y'Epfo, ibihugu bigize uwo muryango. Bitegekanijwe ko bazohura n'imigwi itandukanye y'abaserukira inzego za leta, abikorera utwabo, amashyamba yigenga n'abandi bahinga bafite intererano mu buzima bw'igihugu. Bamwe mu bari muri ayo mashyirahamwe yigenga barashema ko ubu ibisata byerekeye uruja n'uruza, urudandazwa rujabuka imbibe canke abifuza gukora no kwiga muri ibyo bihugu baharonkeye akarusho naho inzitizi zitabuze. Icyo bikoze abo basanga kiragahaze mu byerekeye umwumvikano hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricon F rigwanya ibiturire na kamwana wa mama mu Burundi kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Nube umuryango uhuza ibihugu ushimira amahoro n'umutekano ibihugu ntihagire uva mu kindi gihugu agiye gutera ikindi gihugu. Byagiraga ibihugu byagirizanya nko mu Burundi byarabaye murazi ko hari igitero cyari mu ntacyo cy'itoki mu kibira mbere natwirwa amashyamba yigenga tugira icyo tukivuze ko byaboneka ko neza by'ukuri abateye baje bava mu Rwanda kandi atari ko byategerezwa. Uwo muryango by'ukuri afite akamaro ariko kandi niwicarira ibibazo bimwe bimwe, ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu, ibibazo byo kutavugana hagati y'ibihugu bihagarare, kuko turabona ko u Rwanda n'Ubuganda ntibahuza, Burundi mugabo tubona ko n'umunsi by'ukuri ibyo biriko biraza.
Mugenzi we yabaye mu nzego z'urunani ruhuza amashyamba yigenga yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, we wabona ko ari ibihugu bikwega amaguru mu gushyira mu ngiro ingingo z'uwo muryango bigatuma no mu iterambere bisigara inyuma. umunyamategeko Janze Bigirimana ubaserukiru nani wishinze guharanira impinduka muri Afrika turunora page atanga karorero ku bihugu nka Tanzania no Burundi n'ubu bitarahanze bindi mu mugambi wo gukoresha ikaratsa karanga muntu mu kujabuka imbibe nkuko ibindi bihugu nk'u Rwanda Uganda na Kenya babishitse ko gusa arafise icyizere nahabona ko igiye guciwe kikiri nyuma
aho dufatira nko kuba baheranye amafaranga menshi cyane biboneka ko leta idafise ugushaka kwifadikanya gukwiye n'ibindi bihugu bigize uwo muryango uturusho novuga ni nk'iki kino sentare ni sentare abarundi bari ko baramenyera kuza bariyitura mugabe kibazo nyamukuru mbega imanza za Tunio sentare zijahita zigakurikizwa na leta y'u Burundi mu gihe idafise ugushaka uwo muryango wari wafashije abarundi mu kugerageza gutora umuti ku bijanye n'amatati yabaye kuva 2015 mugabo naho nyene kubera kudashaka kwa leta byatumye ibyo byakozwe n'umuhuza n'umufasha bidashobora gushika ku kintu gifadika ikindi naco twarabonye ko ari gihe ibidana twamwe bimwe bivuye mu bihugu bibanye byo mu muryango bitashobora kwinjira mu bundi cyangwa bisoke bigatuma hariho uturusho abarundi bari kwaronkera bahiza bagahatakariza
umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje ko mu kwezi kw'indwi uyu mwaka uzotangura kugerageza umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe uwo muryango umaze imyaka 22 ushinzwe u Burundi n'u Rwanda byawinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2007 igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarasabye kwinjira inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bemeje ko atagihindutse icyo gihugu kizohabwa ikaze mu mwaka uza w'ibihumbi 2022 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda ku nshuro ya mbere Madame Damange Yvonne Yamugwiza yagejejwe imbere y'ubutungane uyu aburanishwa ku byaha bitandatu birimo guteza akajagari mu banyagihugu yasabiwe gupfungwa iminsi 30 y'agategekanyo imbere y'uko urubanza rutangura kuburanishwa mu mizi Damange we arahakana ibyaha byose aregwa agasaba ahubwo kurekugwa by'agategekanyo ariko bagira ubusa i Kigali mu Rwanda twari twamurungitse mu cumba chabere mu rubanza
n'urubanza rwabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga bwiyakure mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 mu rukiko hari higanjemo abanyamakuru hirindwa umuvundo w'abandi baturage nk'uko umuvugizi w'inkiko yabivuze Madame Damange yari kuri kasho ya polisi Remera n'abanyamategeko babiri bamwunganira mu gihe abandi bari mu rukiko yagaragaye ku masura akanumvikana mu majwi nk'umuntu ukomeye akimara kumenyeshwa ibyaha bitandatu aregwa n'ubushinjacyaha Damange byose yabihakanye buhere ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ubushinjacyaha buvuga ko gishingiye ku magambo Damange yavugiye ku muyoboro wa YouTube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugeza hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bumurega ko yagiye avuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse ubundi akabahamagarira ko bagomba guhurira ku biro by'umukuru w'igihugu bigaragambya umushinjacyaha murega ko yavuze ko ubutegetsi bwitwaza icyorezo cya virusi ya corona kimwe nka genocide nk'iturufu yo kubangamira abanyarwanda umushinjacyaha kandi araregi Damange ko mu kwezi kwa kabiri yavuze ko leta y'u Rwanda yirirwa yica abantu akanabarondura n'abimenyetso abifitiye ku mushinjacyaha uregwa yavuze amagambo ateye ubwoba ndetse anatesha agaciro u Rwanda n'abanyarwanda hatanga urugero aho yavuze ko perezida wa Repubulika yapfuye kera u Rwanda ruyobowe n'umuzimu amurega ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi yanga kuzifungurira akagera aho akubita umwe mu bashinzwe umutekano icupa mu mutwe akamukomeretsa ubushinjacyaha umurega ko yavuze ko leta itondekanye imibiri mu nzibutso nk'isukari zigurishwa aho avuga ko corona yagizwe iturufu nk'ibya genocide ku mushinjacyaha ni imibiri yashyizwe mu nzibutso mu rwego rwo kumenyekanisha genocide ngo itazongera kuba si ubucuruzi kucyo kuvuga ko perezida yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu ibyo buvuga ko ari ugutesha agaciro ndetse biteye isoni ibyo n'ibindi ubushinjacyaha buvuga ko atagombye kwitwaza ko ari ubwisanzure bwe bwo gutanga ibitekerezo kuko bitagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mboneza bupfura ubushinjacyaha bugasoza buvuga ko ibyo yavuze bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha buvuga ko ari kubashobora gutoroka ubutabera kuko yahamagariraga abantu guhunga babwira ko bayobowe n'abagombe amabandi bicariye umuriro bashobora guhita bahunga baramutse babimenye buravuga ko umurege ibyaha by'ubugome kandi byahungabanya umutekano bityo ko kumufunga by'agateganyo ari no kumurindira umutekano no gutuma adakomeza gukora ibyaha. Idamange yireguye ibyaha byose abihakana, yavuze ko atigeze ateza imvururu muri rubanda kuko yahagurukijwe n'agahinda yatewe n'ibyemezo byo kugumisha abaturage mu rugo kubera icyorezo COVID-19 n'ibindi avuga ko yabonaga bibangamiye rubanda. Asobanura ko hari benshi bari bashonje kandi ko hari abo yagiye azimanira ariko atari buzimanira igihugu cyose. Avuga ko ibyo yavuze yaragamije ko byakemuka ariko ko bitewe n'uko byarebaga inzego nyinshi yahisemo kubinyuza ku muyoboro wa YouTube. Gucyacyo gutesha agaciro ibimenyetso byerekeye genocide, Idamange yavuze ko nk'ubumuntu wa genocide atashobora kuyitesha agaciro. Yemeje ko ibyo yavuze byasobanuye ukundi, mu gihe we ngo yasabaga ko babo bazize genocide bashyingurwa mu cyubahiro. Yarahiye aratsemba ku cyo gukomeretsa umwe mu bashinzwe umutekano igihe bari bagiye kumuta muri yombi. Yavuze ko abonye abantu bagera mu 8 bamugabye igitero nta byangombwa bigaragara mu kazi kabo. Mu gihe mu biganiro atanze yashyiragaho imyirondoro ngo iyo bamushaka ntibari mu mubure. Yabwiye urukiko ko binjiye iwe buriye igipangu bityo ko bishoboka ko uwo wakomeretse yakomerekeye muri ako kavuyo. Kuri we ngo bari baje mu mugambi mubisha. Urego yavuze ko inzego z'umutekano zatangiye kumusaka kuva saa 8 z'igicamunsi yambaye amapingu zigeza saa 8 z'ijoro zimutwaye ahantu atazi. Asabye kubanza kubwira uwo mu muryango waho wamutwaye, umwe mu bari bamutwaye ngo aramubwiye ati gi imbere aduye. Yatakambiye urukiko ko yakorewe itotezwa kuva yatabwa muri yombi, aho ngo yamaze iminsi myinshi ari ku mapingu kugeza n'igihe yagiye mu mihango, ariko abamufunze bakabyima amatwi. Avuga ko yafunzwe aratotezwa uboshye ari ingegera. Urego yasabye urukiko kurekurwa agasanga abana bakabona n'uko abitaho. Avuga ko no mu kumufata yatangiye aregwa gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhimba ibigarasha, nyamara ngo basanga baribeshye. Abanyamategeko Felicien Ngashema na mugenzi we Brice Bikotwa bamwunganira bavuga ko haba kwifatwa rye n'isakwa rye bitubahirije amategeko. Baravuga ko basanga yaragabweho igitero n'abantu bambaye sivile atabazi. Kubw'ibyo n'ibindi bavuga ko bitubahirije amategeko bagasaba urukiko kubishingiraho rukamurekura by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya. Ikindi ngo nta byagezweho bihagije mu iperereza ry'ibanze byashingirwaho hemezwa impamvu zikomeye. Idamange yasoje avuga ko umutimanama w'umushinjacyaha uzamukomanguka mubwira ko ari ukumurega icyo yise ibinyoma. Asaba urukiko gukoresha ubushishozi bwarwo rukamurekura. Akomeza kuvuga ko ibyo yavuze byose byari mu burenganzira yemererwa n'amategeko nk'umunyarwandakazi. Ko kuvuga ko kumufunga byamurindira umutekano bitumvikana mu gihugu gitekanye, urukiko ruzafata icyemezo ku miburanire y'impande zombi ku itariki 9 z'uku kwezi. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Indongozi z'ikambi ya Nduta iri muri Tanzania ziriwe zirarandagura ibitegwa byatewe na zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri iyo kambi, ni mu gihe hacikira ngo c'amezi 5 kuva babujijwe kurima. Ifata iyo ngingo, leta ya Tanzania yasiguye ko ari mu ntumbero yo kurwanya abagizi ba nabi bahungabanya umutekano muri iyo kambi, hama bakaza kunyegeza mu mirima y'impunzi z'Abarundi. Abegwa n'iyo ngingo basanga bigiye kubagora kubaho, nk'uko yagisigura kuri micro y'umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika James Jovin Induta.
Turavye ingaruka yabyo ubukwe twatwikora ku kigoro, murindi ibuze kwama twikora ku kigoro. Abona buno bufuma n'ubushaduye ukuntu baruduhaye kuno bungana bikome bitatu, ejo bikome bitatu byakuze cya kumazi ukwezi kunganiye. Rero bamaze kugenda uko twe twarabyabye, ni ibihano nyene byateganyijwe ku mpunzi. Cya kabiri ejo byo turabyumva yuko abateye yari nabi byajemo ibintu byinshi byo kwanka kugirane. Gusa twebwe benshi twarabyumviye kuko ngaha burya mba habaye ubwami, aha ndahaje vuba nahora nyene ndahantu nisanzuye. Mugabo kuri ivyo vyose nta kintu na kimwe tukifasha, ntituge inyuma y'inkamwe ngo tugende gukorera ako gafaranga abandi kubera tuhava tumererwa nabi. Si cya gitenda tugenda gusenya dusange batadufatiye inyuma y'inkambi. Twiko turisoza twitahira musanzwe, twa turisoza tutaha mugani benshi no gutatagira iyo tuba tutaha tukitagira iyo tugenda. Mama niyihe turaba byose ni miruha uko tuzopfisha abana bangahe ngaha, twa tutogenda kubarimira hariya tukwenge turimira ikibara abantu niyo tubarundira ibyo kurya abana bacu. Ego twari ababyaye mugabo bazodupfira nabi kubera mpamvu niyihe ntangira tugiharu ubu nabuze mu giharu ubu udufashe mwengane ngo twaracitse amaboko ngo niturimbe. Tenge dusaba ati nimba ari kutwunguruza, nimba ari kutubwira ati tahi wanyu ntitukibashaka, ubuzima burase kweri bumwe bumwe kwayingira nitahire ko nararebye byose nta gusenya nta kugirana. Inyuma y'inkambi harababa ende kutuma utwe yiye nyene hama nta na hamwe tuzoshikira. Mugabo turashimye mawe ibyo badufashije byose ntitugeze ubu ngo baduhaze.
Ikindi kibazo nacyo ngaha urabona ingezo ngaha nyinshi bari barigeze kuduhana gaceri icyo baragakata ni ingimwe kandi ibyo byo biraba abantu bose nibirabaje watari ko rupfu umwana wanje nabonye arije rurabagusa umuntu amaze kukubuza ati ntusubire kuri maka numva bakwirukanye urabona nk'utwo tuntu natenga aha nta gitunguru nza kugura mu isoko ahantu ha ndahi babi nyambara utuboga ntege makaranga naba nikimenya minyara binjya baragabanije amavuta baragabanije hamwe bagera kugwego kuko umuntu asigaraje ni ibintu bitagira amavuta none nk'ubwo bugari baduhereza kubukura kuwambere kuzobugeza mpaka buheze nta tuvuta twatuvuta twaheze wanyunganira niwona kubwiye yahize ukaguma ubugiko nyene izo zose ni ingaruka mbi jewe nagize ngaha muri iyi nkambi yatabona yuko badashoboye ngaha kudutunga naho biri uko nyene twopfuma twigira bakapfuma bari abantu batwungururiza umbe wasanga hasumba ngaha kubera ngaha umenga kabisa ntibakidukeneye batugomba nyene bagomba kutworohereza botwuba batwunguruza tukava ngaha bakaraba handi hantu badushira ko baba bakoze
urumva rero turagowe nayo masoko twahora tuna turondera amatano dufaranga dufise turi buje kugura inyatuboga urumva rero turafise ingorane kabisa ike tusaba UN naja yuko yo duhagararira nk'impunzi ko turi abana bayo ikadufasha ntibasubire kuja baratulandagurira utwo tutegwa
ubusanzwe UN ikambaye ikunda impunzi nyambayo bayitayeho impunzi irakwiye kugira igikorwa idukoreye nka twebwe impunzi ikaraba umubare dufise ngaha kandi batadushaka nk'uko bazi bararandagura ibintu iyo nyine UN ikagira icyo ikoze bakadukura ngaha bakaraba ukuntu basi buturusa nk'ahandi hantu twoje tukaronka umutekano nk'ibigegezo biri ngaha ni byinshi
si bicyumba bateye numva ngo ni kurandura si amateke bateye ni kurandurwa batwemereye gutera nyabitoki none ivyo bitoki ivyo dufasha iki mu gihe cy'ubu ko twatera ibinyaruka kugira ngo bizodufashe muri amezi ari imbere yandibuze
byatumye tubaho nabi kubera twahora twiterera utuntu tugashanza ubwo bugari none rero turafise ingorane kubera amateke batubujije kuyatera n'utujumwabuje kuri ko tubitera kuvuga rero burya turafise ingorane
ziza ku kuntu ngaha tubayeho vema n'ibintu bibi cyane kandi nta mahoro dufise ngaha nta mutekano dufise ngaha urabona nk'uko bariko bavuga nko kubomo nko kurandagura ibintu by'ibiterwa si ibintu byiza cyane kuko ibintu by'ibiterwa byadufasha nka twebwe urabona twibera hano mu biti nta kintu dufise tuba umugabo usanga turagerageza twiranje tugatera n'utunengarenga kugira tubonke utuntu dushyira ku isombe sasa ugasanga nk'abantu batera agatoki ngaha mu ikambi ni ibintu bidufasha cyane natwe kuko ushobora kugenda mu isoko ukaba wakitaye n'amajana atanu gusa ngo warose akuteka no ku munsi umwe bene gashaka bamaze kurandagura ibyo byose bakarandagura ibitoke bakarandagura kira kintu ngaha ibintu by'imboga muri yaro nk'imboga ashyira kudushaza ibyo byose bikamara kubura ngo ngaha twese tuhaba gute
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yaho tugaruke aha muri leta zunze ubumwe za amerika aho umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yaraye yeretse president Joe Biden uko demokarasi ihagaze mu bindi bihugu ibindi na team ishimwe umenyesha makuru mushasha w'ijwi ry'amerika
Ministri Anthony Blinken yavuze ko ubutegetsi bwa President Joe Biden budateganya gukoresha ingufu za gisirikare mu guteza imbere demokarasi y'ibindi bihugu. Bwana Blinken yabivuze kuri uyu wa gatatu ubwo yamurikaga politiki mpuzamahanga ya President Joe Biden.
We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes.
Tuzashishikariza ibindi bihugu umuco wa demokarasi ariko ntabwo tuzakoresha ingufu za gisirikare cyangwa imbaraga z'umurengera. Twagerageje gukoresha ubu buryo mu myaka yashize ariko ntabwo byigeze bitanga umusaruro twifuzaga. Ministri Blinken yashimangiye ko leta ya Biden izatangira kwerekana urugero rwiza rwa demokarasi idakoresheje ingufu. Yakomeje gushimangira ko bazashishikariza ibindi bihugu gukora politiki ihamye hatarinze gukoreshwa imbaraga za gisirikare cyangwa igitugu. Byumvikanishije ko gukoresha ingufu za gisirikare mu guhirika za guverinoma byahaye isura mbi leta zunze ubumwe za Amerika mu ruhando mpuzamahanga binatakariza icyizere abaturage ba Amerika. Anthony Blinken ntiyariye iminwa ku gihugu cy'Ubushinwa aho yagishinje kuba ari nyirabayazana w'ibibazo muri politiki mpuzamahanga. Ahasanga ibi bikwiye guhinduka ariko bigaca mu nzira ya diplomasi n'ubufatanye n'ibindi bihugu.
That requires working with allies and partners, not denigrating them, because our combined weight
ibi birasaba gukorana n'ibindi bihugu hatabayeho kubisuzugura kubera ko gushyira ingufu hamwe bishobora kugora cyane Ubushinwa kubifata nk'ibyoroshye. Bisaba rero gukoresha diplomasi hamwe n'imiryango mpuzamahanga kuko aho twacogoye niho Ubushinwa bahise bufatira. Hamwe n'abandi bari mu buyobozi bushya bwa Perezida Biden, wari Vice Perezida ku butegetsi bwa Obama, Bwana Blinken yamaganiye kure ibitekerezo by'abantu bavuga ko ubutegetsi bwa Biden nta wutaniye n'ubwa Obama. Avuga ko ibyo ari ibihe byashize, ubu ubutegetsi bwa Biden burebera ibintu mu ndorerwamo nshya.
Akabino ngaya duce dusozera amakuru twari tuyafitiye muri kano kanya, dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro. Mwari kumwe na Joe Diane ni nahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema yashizwe hamwe na Fasil Gebehu. Twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.